Kuri iryo shure ryisumbuye rya komine Cankuzo riri mu gisagara ca Cankuzo, abana bane nibo bafashwe bajanwa mu gashuri k'igipolisi ku mvu zo gutohoza abana bononye ifoto y'umukuru w'igihugu. Umwe yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi turangije, bukeye bwaho abandi batatu barafatwa nabo nyene bajanwa mu gashuri k'igipolisi ku muhingamo wo kuwa kane. Komite y'abavyeyi yahavuye ifata ingingo yo kubuza abana bo mu munani no mu icenda gutonda ku ishuri mu kurindira amatohoza. Kosani Kabura arongoye iryo shuri aratubwira uko ico kibazo catanguye.
Ikintu cabaye nuko ubuyobozi bwamaze kumenya yuko hari ibitabo byononekaye aho bononye ifoto ya nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turumva ko ikibazo kiri hejuru cyane ku gihugu. Duca tuvugana n'ubuyobozi bw'indero mu ntara, turaba ico kintu tubikora. Twarondeye ubwa mbere abo bakoze ico cyaha. Gucanga ico kimaze gukorwa nuko abana bari inyuma badashobora gukoresha ibitabo nk'ivyo mu gihe haba hari ifoto y'umukuru w'igihugu iba yarononekaye. Hanyuma tumaze gutangura kubaza abana, ntitwaronse umuco neza ngo tubone abana babikora. Ariko tuko turagira ikintu kwita ankete hamwe n'umuyobozi w'indero mu ntara, ntitwashoboye kuronka ukuri. Reka duce tushikiriza ku rwego hejuru. Nyakubahwa umutari w'intara ya Cankuzo nawe yaciye arondera abajejwe ubutungane n'igipolisi kugira ngo bakurikirane ico gikorwa. Barakoresheje ankete uko bashoboye, naho bitashoboye kuboneka neza ko uyu Cankuriya yabikoze. Hashobotse kuboneka amazina makeya. Uwa mbere yafashwe kubera izina ryiwe n'iritazirano ryari mu ico gitabo. Uwo bamutwaye baca bamugumya ku mvo z'amatohoza. Kuri ankete bakoresheje haciye hasohoka ayandi mazina ashika kuri atatu. Hanyuma baca baraza kurondera abo bana kugira ngo bababaze. Bagiye kubabaza baca bagumya hariya ngira kumbure n'ubuhinga bwabo.
Uwo muyobozi aremeza ko guhagarikwa kw'abo bana bizogira ingaruka ku bibazo byo kurangiza umwaka byariko birakogwa.
Agatozi ntikabura kuko iyi ntambara ije hitana ibintu n'abantu, kuko ubwa mbere bwo ikiringo cy'uko twateza guhereza ku mwaka gica cungurujwe uburi mu gihe cici. Ni ukuvuga uburyo bakoramwo buca buguma bugora. Haba hari izuba ryinshi kandi abana bamaze igihe kinini mu mwiheburo, bari mu ruhagarara, bafise ubwoba. Ni ukuvuga yuko naho bari kwiga usanga ibyo biga bitinjira neza.
Iracandagiye Ismail aserukira komite nshingwashuri kuri iryo shuri aratubwira igituma abavyeyi bafashe ingingo yo kugumiza abana muhira mu kurindira ko amatohoza ahera.
Twebwe rero twaciye tunyaragase tuca turagira inama. Iyo nama tuyigize mu gatondo hakiri kare. Twaciye tuvuga tuti tumaze kugira ibiganiro na direkiteri, natwe twamusabye ibi bikurikira. Twamusabye yuko abana batoguma batonda baguma bari munsi y'izuba. Hanyuma arabitwemerera duhana isango ryo kuwa kabiri. Niho twavuze yuko abo bana bogaruka saha moya n'iminota 20 batonze, tukaduza idarapo, tukaraba ingene abana imitima yabo yagarutse hamwe yasubiye kugaruka mu kibanza cayo, n'abavyeyi bakabona ingene bimeze. Kuko twaribaza tuti none abavyeyi ko badushikuje ngo hariho umwana yahwereye guhera saa sita z'ijoro kugeza saa cenda abisiramu bahereje kwazana, twe twaciye tuvuga tuti ibi bintu ntibikwiye kumera uko. Nico gituma rero twaciye tugira dukoresha iyo nama y'agasakisake. None rero niyo ngingo twafashe abana mu mwaka w'umunani no mu y'icenda azogaruka ku wa kabiri.
Hamwe hoshika ku munsi wa kabiri amatoza ataki narashika ko ivyigwa bizobandanya canke
turafise umwizero ukomeye cyane. Urazi ingene nyakubahwa procureur de la republique yatwakiriye. Twibaze yuko ico kibazo kizova mu nzira, kuko mu ihangiro twihaye twavuze tuti ku wa kabiri twari twiyumviriye yuko ico kibazo kizoba cavuye mu nzira. Turavye n'ingene Cankuzo twari tukwiye kuguma mu mahoro. Nibaze yuko dufise umwizero yuko ico kintu kizova mu kayira ku wa kabiri.
Twagerageje kurondera Leonard Sindayigaya, umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu ntara ya Cankuzo, gira tubwire aho amatohoza ageze, ariko ntitwashoboye kumuronga. Mu Cankuzo, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.